Mandanha conferir a Juíza América. Milioneza nchuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya kane ukwezi no kwa 12 muri 2017 hano muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya
yewe gaye turagwara tukagera kure n'inzoka nka malaria ubana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura mituweli nayo mbaduhaye ntikikora ubingwara zarateye ni nyinshi
iyo ni umwe mu masangwa butaka wo mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cike na gituzu twa sugumwe kiri ko kigira ku buzima bwabo inkuru cyo kimwe niyerekeye ibiganiro bibandanya guhuza abarundi arusha muri Tanzania turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi nizo zindi nce ku masonga mbanze ndabwire muri makefu gisata ca onyucita ku mpunzi ku isi HCR gitangaza ko abanyekongo bagera ku 12,000 ari bamaze guhungira muri Zambia kuva haduka ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Katanga n'intara ya Tanganyika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarenga 8,400 kuri abo bashitse muri Tanzania mu mezi atatu aheze babwiye HCR ko bariko bahunga umutekano muke ubarizwa mu karere ko mu bumanuko bwa Kongo uwo mutekano muke watewe ahanini no gushaka guma ku butegetsi kwa perezida Joseph Kabila amakuru ava muri Kongo yemeza ko abanyagihugu batari bake bamaze gupfa bazira ugutana mitwe hagati ingabo z'igihugu n'imihari itwaje ibirwanisho irwanya leta ya Kongo ibice 80% vy'ivyo bitigiri bigizwe n'abana hamwe n'abapfasoni bemeza ko bafashwe ku nguvu akatari gake HCR ivuga ko iri kwirarondera abagira neza buyifasha kugira ngo ishobore kugurura vyihuta iyindi kambi yo kwakira impunzi z'abanyekongo bahunga uko umusu heze Leta z'umwe za Amerika yarayifashe ingingo yo kuvavanura n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kwakira abimukira n'impunzi mu kwezi kw'icenda umwaka w'2016 ibihugu 193 bigize inama ya bose ya ONU byaremeje atana kimwe kivuyemo urwandiko rwise icemezo c'i New York ku mpunzi n'abimukira kigamije kubitaho ku rwego mpuzamakungu harimo kuzakira no gufasha abatahuka Amerika yashikirije ariko ONU ko icemezo ico cemezo gitekuye na politike yayo y'iki gihe c'intwaro ya Donald Trump ku bibazo by'impunzi n'abimukira kuva shika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere perezida Donald Trump akomoka mu gambwa wa Republican yarahinduye zimwe mu ngingo zafashwe n'uwo yakoreye mu ngata perezida Barack Obama akomoka mu gambwe w'abademokrate nyinshi muri zo zafashwe mu bisata vyerekeye impunzi n'abimukira muri Leta z'umwe za Amerika Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asaba yinginga abafise uruhara mu ntambara muri Yemen guhagarika ibitero vy'indege n'ivyo ku butaka ivyo vyashikirije kuno w'Imana n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric Stéphane amenyesha ko Guterres atewe amakenga n'intambara ziyongera hamwe n'ibitero vy'indege ku murwa mukuru Sana no mu zindi ntara za Yemen mu minsi iheze aho abantu batari bake bahasize ubuzima abandi baharugwa mu majana barakomereka izo ntambara zibuza abatabara gushikira abakomeretse kandi abanyagihugu ntibaronka ingene baja gusoma ifungurwa n'ibindi byankenerwa mu buzima bwabo bwa minsi yose nk'uko umuvugizi wa Guterres abandanya abisigura intambara muri Yemen imaze guhitana barenga 8,750 kuva igihugu cya Arabia Saudite hamwe n'ibihugu bicuditse bitanguye kugira uruhara muri iyo ntambara mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 Ndijugi Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ongenda bahikazi ibiganiro bihuza abarundi birabandanya arusha muri Tanzania kuno wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'anye politike bose ari mu biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza urugandi rw'ugwa impapuro 10 rurimo aho bahagaze kuri ivyo biganiro mu kanyi vyuma bidukundiye turaza kugaruka majwi iyo nkuru ariko twanze tunyarukire gato mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi aho umugwa w'abasirikare bamugariye ku rugamba aho muri site ya Karu ama ya gatatu iri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba kugarukirwa avuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ubugarijwe n'ubukene butagira izina inkuru tubaza umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri commune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa minsi yose ivyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera Ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke navyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakaba yarageze ku mushahara w'2035 uwo rero si kuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari azoguma fata ubuzima bwiwe bwose mugaca muri aba nk'ibihumbi 35 byo gushika mu 2017
none nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 20 urumba umufuko nk'ino wa makara ubwo bw'ibihumbi 25 urumba aho rona tugendana ubumuga uteza kubaho nko kujya wari we wese akomeye abaho
mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Colonel Gaspard Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungurwa babibaha kabaha n'amakara bishoboka bakabibaha bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira nabo bagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cane cane kubafise imiryango Bukuru Stani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakuye kuronswa aho barima na cane cane ko intara ya Cibitoke bashizwemwo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzosha duhaho turima ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cane cane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagenderako Gerale Ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
Katwebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanzwe gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukiteza kumurihira iryo tike si ibintu gira ngo ni ibintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye ni usanga ari ikintu kitoroshe cyane ibyo nibyo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganje bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamwo kubw'ivyo Colonel Gaspard Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonerwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkeguza amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata baraba ingene cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora n'izose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuga nibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ivyo byose basaba bigashobora kuronka inyisho
waze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu
cyo kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho bona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara bajya abantu birirwa barasegerereza tituduhave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje
nayo kubijyanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga y'igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa bibemereye mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye cyane ivyuma rero biradukundiye tugaruke kuri ya nkuru ya Arusha ibiganiro bihuza abarundi bibandanya kubera muri Tanzania kuri no wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'amanye politike bose bari muri ivyo biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza urwandiko rw'impapuro 10 rurimo aho haba hagaze kuri ivyo biganiro umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania Pierre Claverne nkuru aracari ko arakurikirana bino biganiro bigeze ku munsi w'8
Kuri uyu wa mbere niho impande zose ziri mu biganiro ya Arusha zibwirizwa guhurira hamwe mu nama ya bose aho amakuru ava muri bo amenyesha ko ariho haba uguhangana no guharira ku bibazo nkora mutima ivyo navyo n'umutekano politike ibyizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ubutunzi imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ikibazo c'impunzi n'ibindi aho ni mu gihe indwi ya mbere y'ibiganiro yaheze ari bikogwa mu migwi itanu bigabuyemo bakurikije ivyumviro vya politike hagataho ruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize ahabona urwandiko rwerekana aho bahagaze kuvyerekeye ivyo biganiro biriko biraba rwatewe ko umukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo rwandiko ruvuga ko hari yakwigiye kwigwa nyabuna uburyo amatora y'umwaka w'2020 yotegurwa neza ku bwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza mu mwaka w'2013 ubwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimo ingingo 42 zirimo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora gushiraho icuka ciza ca politike ingena amatora yogenda umutekano w'abitoza n'ibindi kuvyerekeye ibyizwa shingiro umutekano w'igihugu no gushiraho umugwi utegura amatora ubwo ruhande rwa leta gweretse umuhuza kwa ibibazo biraba ubwigenge bw'igihugu nayo kuvyerekeye ishyirwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta bahunze n'abatahunze leta isigura muri urwo rwandiko ko kuba ari guhonyanga ibyizwa shingiro rigenga igihugu rikagena leta n'abayigize leta yasabye kandi umuhuza Benjamin Mukapa kuyifasha kurondera no guhana abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ubwo rwandiko ruvuga kandi ko umutekano wifashe neza mu gihugu kandi ko ibiganiro vyabereye hagati mu gihugu vyagenze neza kuvyerekeye ubutunzi leta iranegura ibihano vy'ubutunzi vyafatiwe Burundi n'amakungu ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bashikirije kandi ko ikibazo c'agateka kazi na muntu gisigaye caragizwe ica politike Ku kibazo c'impunzi leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo ihamagarira izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse imenyesha ko bazokingirwa umutekano yemeje ko atawuzokurikiranwa n'ubutungane kiretse abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi Terence Ntayiraja arongoye intumwa za leta ari n'abajejwe ikibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu rekana ko abarenga 200,000 bamaze gutahuka harimo n'abanyepolitike bakomeye leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo kwishira no kwizana kwa kibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ikanasaba ko amajambo hamagarira urwanko yohagarara ikindi leta yemeje no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga leta yifuza kandi ko ivyo biganiro birangirana n'iyendwi hanyuma bigatahukanwa kubandana kuza mu Burundi kuri bo byoja kunganira ibyashitswe ko no mu guwateguye ibiganiro byabereye hagati mu gihugu cy'Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya America.
Pierre Claver Niyonkuru arakemeye nawe nyene aracari yarusha ariko arakurikirana ivyo biganiro bihuza abarundi mu makuru yacu yo hanyuma muraza gushora kumenya nimba abanye politike bitegekanije ko baza guhura baza kuba bashoboye guhura igihe cy'isaha 10 Claver hatwemereye ko aza guca mu kiganiro muri sanga kugira ngo aze kutubwira aho bizoba bigeze muraguma rero hagufi uturadio twanyu kuri Facebook yacu naho nyene turaza turabwira uko ibintu bizoba byifashe ngaho Arusha mukanya duca dukubitira mu ntara ya Kayanza mu gihe cy'u Burundi. Enaitwe kumasonga nkitangura imiryango y'abasangwa butaka irenga 60 muri commune Gatara y'intara ya Kayanza yugarijwe n'ubukene bw'utuzu twa surgume ibindi ku inonkuru numenyesha makuru ijwi rya Mika mu Kayanza muyizi misago.
Muri ako gace k'abasangwa butaka nta tuzu twa surgume tuharangwa. Ubuhari usanga budataruye ubundi usanga bwaruduye aho mwanda usanga wandagaye aho kari usanga akazu ka surgume kamwe gatangira imiryango 5 canke irenga. Ndi mu rugo Alex ati isazi usanga ziduma ku bwinshi muri aka gace.
Yazo shitse twa surgume ngaha muri aka gace ka hamaje haruguri wacu kubera hasi bagusanga urengana nyimihana nyitatu ine itanu ugasanga na akazu ka surgume na kamwe bafise nako bafise nako usanga nyene kagera hejuru karuzuye ugasanga isazi nyene zigoma zipfamwo zitembera mu bantu zikaza kubatera ingwara.
Abo banyagihugu baridoga ko barinze ibinogo byo kubaka utwo tuzu ariko ntibaronkejwe ibiti aho bamwe bahisemwo kubutaruza ibiti by'amavoka. Kabudesia Kayobera ati baraduhenze ko baduha ibirokosima twararindiriye turabura.
Twebwe twarazinze tuzinze turarorera haraheze umwaka mbere batwemereye ibirokosima. Jewe mbere ndayitaruye je bundi iyindi yaruzuye nasohokera na burya uyu yaciye yama ibiti ibibiri z'ibivoka nivyo nataruje. Twaroreye turabura uwo muntu ko azana ivyo birokosima. Nabuze ivyo biti ntaruzi wese naciye ngira imitoto niyo naciye ninjiramo nkasohokeramo n'abandi barayinze nyene bahura ibiti.
Muri iyo micyungararo kandi benshi baragwaragurika cyane aho usanga bagwaye inzoka aho abo banyagihugu bibaza ko zoba ziva ku isuku rike.
Yewe gayo turagwara tukagera kure no kwa muganga mbere ubu baduhindutse nta n'ujya kwa muganga gwaye nk'inzoka nka malariya cyabure mu mibiri dutunze ingwara nyinshi. Ubu bana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura. Mituweli nayo baduhaye zaramajije guhera ubu ntizigikora ubu ingwara zarateye ni nyinshi.
Abo bayovu usanga bituma mu bikumba biri hafi y'imihana yabo aho usanga uwo mucafu ucutemba mu mazi yo mu mwonga basanzwe bakoresha. Hambavu yaho nuko bamwe bashamirana na bene ivyo bikumba
kutigira akazi kwa sugumu usanga hari ingwara zigufata zitari gufata kubera ko akazi utagafise kubera uguma uja mu ishamba uja mu ishamba yushase kwituma hose uja mu ishamba hari gihe uhonyora ahantu iyo yangwa ikaza hari ingwara bavuga izana no mu maguru cyangwa izana n'isazi kwemwe no yahantu isazi kagukora ko kumunwa byo bikora ku ntoki.
None nk'uwo mwanda usanga wandagaye ahijya nino nibishika ugaca utemba mu mwonga amazi mukoresha agaca bayanduye
ni bintu mbere byama byashite nk'uwo murushana kubera urazi ko ngiye mu mashamba aho siyo baca amazi naca amanuka mu izo nzibuzi bituma iyo ngwara yotumye imufata.
Abahinga bajejwe guteza imbere amagara y'abantu muri komine Gatara bafite amakenga kubera kubura k'utwo tuzu twa sugumu. Joashe Nimbona ajeje guteza imbere amagara y'abantu muri zone Ngoro akava ko muri ako karere hagwiriye abana benshi.
Iyo tubafasha nababwiye ko tubafasha ku nyigisho hanyuma barabizi nabo nyine na cyane cyane ko batangwe kugwira hari abantu benshi n'abana benshi cyane muri aka gace ka Rukaragata bafise abana benshi. Hanyuma rero kubera batagira aho bituma babarandagaza nico gituma bafise ubwoba bw'uko imvura iguye bashobora guhora n'ingwara ziterwa no n'isukurike. Turabizi turavuye amakenga turayafise.
Abajeje intwaro muri komine Gatara bakavuga ko icyo kibazo bakize. Aba batware bakavuga kandi ko barigeze kubafasha ibikoresho ariko abasangwa butaka barabyikoze ko ku mvuzo z'ubukene bubugarije. Umukuru wa zone Ngoro Severino Habyarimana Imana agahamagarira abo banyagihugu kubabarimba ibinogo
imiryango y'abatwa aribo basangwa butaka ni imiryango igoye cyane gose kugira ngo umuntu ayikurikirane ariko mu iki gihe imiryango namwe mwahishikiye murabibona tuzu twasugumwe beshi nta kwafise bivanye n'ubukene bw'ibiti ariko mbere twari twabibahaye baca bagerageza kubishora ku masoko ni nayo mpamvu mu yimisi twagize rusansuma rwabo basangwa butaka batagira nitwacu twasugumwe hanyuma twarashoboye kubandika tugiri kumwe n'abajejwe intwaro guhera ku mutumba no mu bucimbiri n'ababarongoye duca turabahimiriza kugira ngo bimbe mu yimisi yo twiteze kubaha ibiti byo kugira ngo batarure
aha mukamenya kandi ko icyo kibazo gihanze abayovu bo ku mutumba Gihororo byo komine nyene aho asanzwe haba imiryango igera ku mirongo ine igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyu menyesha makuru wacu Bujumbura rero birika neza araza kutubwira ivya modoka yahiganywe mu mpera zinondwi mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho Vedaste ngabakoreje ijwi rya Amerika dufitiye inkuru z'impunzi z'abarundi zashoboye kwiyungungana muri no myaka ibiri iheze zibarizwa makambi abanshi muri bo bakora urudandazwa rukomeye rw'inka reka tumuhe ikaze adushikirize ino nkuru
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zimaze igihe cy'imyaka ibiri mu nkambi yo mu Rusenda aho zituye mu mavillage atandukanye agize inkambi zitangaza yuko zigenda zihangira imirimo y'ubucuruzi uburobyi ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo zigwanye ubukene bugenda bugaragara muri inkambi yo mu Rusenda muri imyaka ibiri izi mpunzi z'abarundi zimaze muri inkambi hari zimaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa bigaragarira amaso y'abagenderera inkambi yo mu Rusenda aha twavuga nka Emmanuel Hatungimana wavanye inka mu mirimo y'ubucuruzi akorera muri inkambi yo mu Rusenda
Naratangwa bwa mbere ndakora byose birahomba mungamo ndasubira ndiyungunganya ndabona aho natakareze ni ndakora mu mezi atatu ndaronka 200 ndabibika ndabishyira muri zi primus ariko ndadandaza ndazishyira mu primus kuko primus I primus ntako zigera zitakaza ifaranga uko nazinzira niko zagira hasi ndateba rero ndiyungunganya amahera arabandanya arakura muri primus arakura muri ako kandi kazi ndiko ndakora kugana na kwezi 500 uragura inka umwana na nyina wonda zitunze zisanzwe zera
arabandi bafite inkusi ibyo wowe
hariho nk'umwe mugabo yitwa binigaha mu y'icumi asanzwe zitunze zera hataha inka zine hariho ubundi nyina asanzwe azifite inka bara mbese batangwe kuzitunga mu nkamba ihene zo badutunze ni nyinshi nk'abatunze ihene zirasika ngirazo zikanka bihoma nk'amajana 5
si Emmanuel Hatungimana wenyine umaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa ahubwo hari n'abasore 20 bateranyije amafaranga batangiza bwa mbere icuma cyo gusudira none kuri ubu baragenda baganwa n'impunzi ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda
abikoze atabakiriya tubona mugabo tumaze kubikora tuza turabona umumwe turabona umumwe gushika ubure bariko baratumenyera ngira bizohava bisumba uko tubibona
ngovana cyane abakiriya mu burongo
mo hari habo dusanzwe turi kumwe ngaha mu nkambi hari abamotari baratuzanira akazi hari abatagise y'ivero bo ngaha mu nkambi nyine baratuzanira akazi mu kibembe baratuzanira imodokari bakazana na zijya mureza abakoresha kabisudira hanyuma kabana bitunegereye turaronka uburyo bw'uko duca turonka kandi kandi tutari dufise
kuba izi mpunzi zigenda ziteza imbere binyuze mu mirimo zikora inako zigenda zihura n'imbogamizi aha twavuga nk'impunzi z'abarundi 10 zavanye za moto mu mirimo zikorera mu nkambi yo mu Rusenda ariko zikagorwa no kutagira uruhusha ruzemerera gutwara za moto mu mijyi yo muri Congo
turagenda ibuvira twagere makobora nguzana ibipapuro by'imoto kore mu Burundi ugasanga birahugora mako nani imboko nguza wewe mu Burundi nguza mitambulisho gutwara imoto bikatugora njye nagiye ibaraka baramfunze inga ryose mfungiye ibaraka banatanze mu 200 ugira bande kuri moto kubera nani bazi bitambulisho by'imoto
kuba inkambi yo mu Rusenda igenda itera imbere ni nako impunzi zirushaho kwitabira gahunda yo guhanga imirimo bikurikiranye niba bikenewe mu nkambi
tumaze kuza tuvuye mu gihugu cy'u Burundi je mu bisanzwe nani sanze ndumurimi ariko maze gushikino nkasanga barimyi benshi bararima ariko bagahangayika kukuronka umuti nca ndiyumvira ndicara niho niyumvira ko iki gikorwa nutangura kugikora uburyo nagitanguye nko gusinda maze gutangura gushikaho abantu bamaze kumenyera pole mvamwo ndabikora koko bwite gikwiye kugeza nakakanya nisa muri farmasi yanje ndakira abantu benshi cyane gose nkubwa ko igiti girisi no giharuwe mvuge ngo naharuye abantu abanaba kuvuga ko njanishije birashaka gushika nk'abantu 50 bakaboneka cyangwa n'ijana
tumenyeshe yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hasere rihora rikangurira impunzi z'abarundi ziba muri inkambi kwihangira imirimo kugira ngo zigende zikemurira ibibazo bimwe na bimwe zitarinze gutegereza ubufasha bw'abaterankunga Venasengabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo
unaho yankuru y'ihiganwa ry'amamodoka yabereye mu gihugu cyo Burundi mu mpera zino ndwitwaraye dusozerere na mugenzi wacu Bujumbura Iroje wirika neza
Le Burundi me réussit encore le prochain rallye.
Content, on gagne un rallye, on est content. On roule pour ça, on roule pour aller vite, on roule pour faire la compétition.
Ndahimba we, yutsinzi higanwa rya rallye, uryoherwa. Twirukubwira ngo dutsinde, n'ibyo kuri rero ndahimba we pe. N'iryo higanwa rya nyuma y'umwaka, iyo bitwaye mu intsinzi ni kintu ciza. Umwaka uheze naraje ndatsinda amabarabara y'u Burundi yambereye umugisha ni meza.
C'est de belles pistes.
Ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara ca Bujumbura n'intara ya Mwaro hagati na hagati mu Burundi. Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa
iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu hashobora kwakira ingenzi nyinshi rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura murabona abantu bitavira ihiganwa benshi baba bakeneye aho bashikira aho barara rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu hashobora kwakira abantu benshi nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri hama no munsi tutireka tubakure ngaha ku ikaburimbo tubashe mu akomakomeye agoye turaba ubuhinga bwawe mu ntara ya Mwaro
ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari itwawe n'abavuye hanze y'u Burundi ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu akarorero na kajanze mutuga yatumwe kava mu Rwanda
Yoko mbibona mu sportive bora nta kibazo kiri impamvu abarundi baraza bagakina wacu na tukazano na kibazo rwose cyo tubona kugiriho muri sport sport ni kimwe kambere gihuza abantu sport buri gihe na mu sportive numugira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi kandi sport ntabwo ari politique oya sport rwose ni kwiyamiza n'ibi yacu bya rallye na bavuga ngo harimo cascade harimo amarisque n'iki byose no afe n'uguza abantu ngo tuvuga iyo bavuga bier gauza imiryango ibintu nibyo mbona na sport nayo ari gauza sport burya ihindura byinshi
izo mpinduka mutuga avuga n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo n'impara zizera
dushakanya muneza ntangere aho siko turasozera iri higanwa ry'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cya Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutari duherutse kuri twebwe turi mu gisagara cya Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose biragaragaza yuko abarundi kandi bashobora kumvamo umwizero kuko ibikorwa nk'ibi bituma byerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva babitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira kuko byerekana umuco ihinduka abavuga igisagara cya Jumuko kitari babona yuko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegereza gushika mu gitondo
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacobuza ko bategura amahiganwa nubwo Burundi bwaciye mu njyane za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya
Bah, je leur dirais que nous on fait du sport. Et on est ici pour faire du sport, on est ici pour s'amuser, le reste ne nous concerne pas.
Non, bah, bien, je crois que la sport, Augusta. Tu l'as vu dans votre vinaise, les deux. Il y a des gens qui sont là. Va tout tourner, tu l'as. Il faut que nous nous sport à Mukare. Ariko, ou Kuri Nukatana, qui nous chauffe, vous avez goûté Gura Mahiganoa. Ivi, Nigishinganahe, Abate Gouya Babishitse.
Les organisateurs ont pu le faire.
atagihindutse mu 2018 ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi itekanya gutegura amahiganwa inshuro zitatu mu mwaka. Ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cy'u Burundi byatanguye mu mwaka w'1962. Hagati ya 1995 n'2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Rakino eroje urika neza n'ukuri duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwatwumviriza namwe bwe mwakoze muhinga bw'ivyuma hariyo Macbill ya Beru bari kumwe na ingenieur Diane na Hazenange nari kuri micro ku izina rya bagenzi bacu bose bakora ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twifurize indwi nziza. Tuzaza gusubira amasaha imbere mu bindi biganiro byacu bitandukanye.